turi kumwe n'ijwi rya Amerika. Ikaze mwese. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo vyerekeye amagara, ubuzima n'ibindi byose vyerekeye umukenyezi canke umwigeme. Kuri uno munsi wa kabiri nkuko bisanzwe nibyo tugiye kuganira ko. Uno munsi tugiye kuganira ku mwuga wo kujajura n'uruhara rw'abakenyezi canke abigeme muri uwo mwuga, ivyo bita comedy mu rurimi rw'igifaransa canke icongereza. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro tugiye kuganira ku mateka y'uwo mwuga mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kubifashwamo n'umuntu akurikiranira hafi amateka y'igihugu cy'u Burundi, n'umuronzi umuhishuzi, akaba arongoye ikiganiro Ikirundi cy'Abarundi kuri YouTube, Facebook, Instagram n'izindi mbuga ngurukana bumenyi nka WhatsApp. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro turaza kuganira n'umukenyezi yitwa Teresa Miburo, aba mu gihugu cya Australia, akaba ari muri uwo mwuga w'abajajuzi. Patrice Ntafatiro akaba ari mu gihugu cya Canada, agiye kudufasha ku mateka y'uwo mwuga mu gihugu cy'u Burundi. Mutama Patrice Ntafatiro, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego ndaguhaye mwiriwe.
Urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kugira ngo udufashe ibijyanye n'uyu mwuga usanzwe utamenyerewe cyane, ariko utanguye kwibonekeza cyane mu bakiri bato, abakuze, mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi hanze. Uno munsi nkuko twabivuze turaganira n'umukenyezi yitwa Teresa Miburo ari muri Australia, ibintu bitaboneka cyane ku bakenyezi n'abigeme. Turazi mu Burundi hariya imisore n'abagabo bakora uno mwuga. Rero duhereye no kuri iryo jambo cyangwa uwo mwuga ku bakiri bato cyane cyane batazi umujajuzi, iryo jambo ryavuye he? Abenshi nta n'iryo bazi bakiri bato. Uwo tubwira gato muri make iryo jambo ryavuye.
Ego ndakengurutse gose no kumwonga no kumugizi ro kugira ivyitanga n'ivusigarana kubera rampa ijambo. Neza na neza ivyitwa comedy mu gifaransa, mu Kirundi ni nk'ibijajuro. None rero mu buryo bwo kujajura rero no vuga ngo izina rivuye mu bijajuro ni ukujajura canke ubujajuzi. Ubujajuzi rero bucabuba uwo mwuga wo kujajura umuntu avuga ibintu bitwenza. Kuko umuntu ntiyoza kuvuga ngo ni gute oya, ni ubujajuzi. Hanyuma nawe umuntu ajajura acaba umujajuzi, ari umupfasoni ucaba umujajuzi kazi niko novuga. Hanyuma uwo mwuga nawo novuga ngo umujajuzi none akora iki? Neza na neza umujajuzi arangwa n'ibintu bibiri. Ararangwa n'amajambo avuga meza agatuma umuntu yibagira imyitwara ariko yarafise y'ubuzima. Hanyuma uwo mujajuzi akamukura muri iyo myitwara ariko igoye akaja handi hantu ashobora gutwenga. Icya kabiri rero kiranga umujajuzi nuko ashobora kuba ari ingiro, ukuntu akora ibintu, ukuntu yigenza, bica bituma umuntu amubonye aca atangura gutwenga, agatangura kuryoherwa. Mugabe ibyo bintu byose umugambo uriho nuko umuntu ava mu myitwara ariko yarasanzwe arimo kugira ngo ahebe atwenge ahebe ashime no kuvuga ave mu byararimwo atwenge hanyuma no vuga ngo yikuri bivumvuri byingene umuntu abameze niko no vuga mu majambo make aho nariko ndasigura ico ubujajuzi kivuga abantu rero bakeneye kwibagiza imyitwarariko bari ubwoko kwinshi jewe natoye mu burunzi bwiwanje natoye imigwi itatu kandi aho n'abarundi barimo hari ubwa mbere abakuru naho no vuga umwami umukuru w'igihugu abaganwa abo bantu kubera bafise imyitwarariko misi yose twe twabashinze ko badutwara ko twabashinze gutwara igihugu no gutwara twabashinze amabanga no kuvuga bamafise imyitwarariko igoye cyane kuburyo usanga bakenera umuntu abajajura kugira ngo bahebe batwenge biyibagize ibyo barimwo umugwi wa kabiri nawo ni abantu batunzi nta mwanya bafise wamusanga bariko bari ruki nyuma yitunga cyangwa ugasanga nta nitiro bagifise kubera bibaza ngo iryo tunga bagiba hanyuma ugasanga rero barakeneye abantu babajajurira kugira ngo bashobore kubyiyibagiza abagatatu rero nabo ni nk'aba bo muri Canada nk'aba bo muri Amerika uri ahantu abantu imibano bayishira novuga nti nta kamaro bayiha kanini ugasanga nukuvuga misi yose bamafise imyitwarariko amenga bariko bariyuka ntibaronka umwanya wo kuruhuka kuburyo bayinda gutanga amafaranga kugira ngo bagende ahantu baronka abantu babatwenze baronka abantu bajajurira rero nkacangaruka rero ku mukuru w'igihugu canke ku mwami haba hari abantu rero bajajurira umwami bakamujajurira bavyina baririmba kunanga ko rero umwami yaba ari umuntu akomeye gose nta muntu yavuga nk'uko ndiko ndavuga umuntu yimukumujajurira aramubwira ati rero urabona mwami w'u Burundi uri intwari uri umuntu mwiza akumva rero ko aryohewe akumva ibintu ngene bimeze nikurya rero yacaruhuka mu mutwe bakamubwira ibintu hanyuma kandi ibyo bintu by'abantu b'abakuru haraba n'amazina umuntu akavuga ngo jengo ni igikoko akavuga ni akiyitirira ibintu byinshi cyane hanyuma umuntu akamwumva akabona kumugabira hanyuma akumva ingene urubanza ingene ingwano yagenze akamenya ingene ibintu byagenze mugabo burya ibyo bavuga mu mazina siko biba byaragenze mugabo umuntu ariyongera ko n'ibindi byinshi akavuga ngo jewe ndibi umwami rero akaca yumva ko biryoshe hanyuma agasomoka hariho jewe nk'umukuru w'igihugu jewe nzi gushika uno munsi aracariho uwo mukuru w'igihugu arakenera umuntu agenda kumuganiriza ku mugoroba hamwe ibintu byose yahejeje novuga ngo yacuye ibikorwa akaja kenera umuntu agenda kumuganiriza akamucira umugani cyanke akamusokoza cyanke akamubwira ibintu biryoshe abakenera umuntu amukuramwo za ngorane yari yirigwanye abakuru nabo nuko nyene amafaranga novuga nti abatunzi nabo nuko nyene babiruka inyuma y'amafaranga ugasanga nta mwanya bafise rero niko je no kubwira ingene byagiye biraza rero umengo nico kibazo bari babajije hanyu je ingene nje ndabivuga rero no vuga nti abami navuze ko babarimbira kunanga hanyuma barabacira n'imigani bakavuga n'amazina y'ubuhizi hanyuma hakaba nabigeretse ntacyo nari navuze abiyeretse rero hari ubwo kububiri bukwiyereka hari ukwiyereka kugira ngo bigine umwami bigine umuntu mukuru aryohegwe abarabe no kwiyereka bariko bategura ingwano kuvuga bariyereka ingene bagenda imbere ingene bagaruka ingene bagenda iburyo ingene bagenda ibubamvu ingene bacunda ingene binyegeza nabyo barabigira no kuvuga rero hari cyo no vuga nabiyeretse biyereka umwami kugira ngo aryohegwe ku mugoroba izu ukwezi no bwa kwezi kwaka canke mbere no kumugoroba itararenga abona ba mbere hariyo kana batimbo twega batimbo turashiramwo kujajura mu ngoma nkubu hari umurisho w'abantu bagwaye imvunja biragoye kubibona mugabo nkagenda umutimbo je ndabizi hariho umurisho batamba nk'umuntu ugasanga arasinze akataduza ukuguru ukamenga amabuye aramutonetse ivyo abantu ntibabimenya mugabo n'umurisho wo kujajura kugira ngo umuntu agire utuntu hariho n'umurisho wa kiboregwa umuntu akaboregwa akaboregwa mugabe gatamba umurisho agatamba umurisho ndazaho kurungikira umusaseridoti w'imakebuko yatambye umurisho yamutambye nk'uko nyene ariko arajajura abantu bagatwenga bagatwenga kubera ko ariko abigira ukuntu atwenza abantu mugabe ariko aravuza ingoma ariko arazitamba hanyuma rero byahavuye bijya rero mu byajuro no mu bantu basanzwe bakaje batangura kujajura bakavuga iby'abantu basanzwe umugabo ngo yakoze iki ngo abagabo babiri ngo barahuye barasekana imitwe umwe amubwira ngo urabona we wagiye kuncako kinone we ko urabona ngiye wagiye abagabo babiri barahuye barasekana imitwe hanyuma umwe abwira ugundi ngo urabona we wagiye kuncako ngubwira nk'utabona ugundi ati we ubona ni kubera iki waretse nka gucako urumva nk'uwo n'umugabo n'umugore ndaza kubishyikako umwana abasazi imbwa ibiti ibintu bivuga ibikoko ubugomba n'ibintu byinshi byahavuye biza birajamwo hanyuma rero nayo narunyonga na Samanda ndaza kubigarukako hanyuma byarabandanije hava haraza ninde ninde yo mu gihe kiwacu mu gihe tagiye tumwami n'abagabo n'ukugira ngo bibagize abantu ibintu byagiye biraba kugira ngo abantu bumvirize baryohegwe kubera bariko barakina no vuga nti ingene ubuzima bwenda haraba kandi na théâtre théâtre mu kirundi ndayita ibiganiro bikino cyangwa ibiganiro gikino n'uvuga ni kiganiro mugabe akaba ariko arabikina mugabe ico kiganiro kiba kibaho abona buca usanga hariho sibazuri hariho kiraranganya hariho na jewe naranditse ibiganiro bikino ibintu bya gutyo araba kandi nk'umubanyi umubanyi niwe muryango sibazuri yarabyanditse cyane rwose byarafashije abantu benshi n'uwitwa Adolphe Ntibasharira afise umugwi witwa Bamagana nawe nyine yarakoze ibintu byinshi ubu naho hariho imigwi myinshi cyane je gusa kugira ngo sinda yimare yose novuga umugwi umwe witwa Mr. ndamwibagiye Mr. Sami afise Rukundo TV nawe nabonyene barabigira neza turaza kubigarukako rero aho nagerageje kuva kera ngene byagenda ku bami ngene byahavuye biza birashikira abandi bantu basigaye bakazavuga imbwa bavuga inkoko bavuga iki harazamwe inarunyonga harazamwe samandari harazamwe ninde harazamwe basibazuri n'ibiganiro bikino harazamwe rero na Rukundo TV je niko no bivuga mu majambo makeye ngerageje kuvuga kuva kera ushika uno munsi aho tugeze
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uradufashije cyane gose. Ndize bitari bike byinshi cyane ku mateka y'abajajura kuko ntitwabibonamwo canke benshi bashobora kuba batabibonamwo mu myuga itandukanye yuko nk'abatimbo harimwo abajajura harimo abakina utujajuro ntitubimenye yuko ushobora kuba ari n'umwuga wabo none uwo mwuga nk'umuntu ariwo akora mu buzima bwa misi yose muri kahise boba baramufata nk'umuntu afise umwuga nyawo canke boba baramuha iteka kuko hari igihe usanga umengo babifata nk'utugugu muri kahise uwo muntu baramuha agaciro muri uwo mwuga wiwe
mupfaso ni Oriane Tangishaka abarundi hariho igicumuro bakunda gukora cyane kandi bakwiye kugikizwa abarundi barasuzugurana abarundi barasuzugura abantu b'utugenegene barasuzugura batimbo barasuzugura abantu batamba biyeretsi ndagwa karuru gasanzwe abavuzi b'ingoma barashobora kuvuza ingoma gushikaho sambiri hanyuma indongozi gahaviza bakamuvugiriza ugasanga bo bagiye kandi bo bafashije mu rubanza rwaryoshe kubera ariho bari bari ugasanga bagiye kuronka kayeri basigaye bari mu guhera ugasanga babandi yego basanzwe nyine mengo byari bisanzwe no babanje kwakigwa icyo rero jewe ndaronse umwanya w'uko ndakivuga urakoze kumbaza ico kibazo n'ukuri abantu mu Burundi barakwiye kwikebuka bagasonera abatimbo bagasonera abagore batamba bagasonera abiyeretsi bakamenya ko bakoze bakoze abo bantu rero bajajuzi ntibarabwa neza kiretse ku mwami gusa ntibarabwa neza kuko hinge ndakwereke umuntu ajajura ugasanga nkuba afise nk'agakembe ugasanga nkuba afise nk'umuduri bacabona kumengo numukeha bwenge ikigugu babona mengo nakagugu ariko araririmba twe mu gihe turagiye tumwami n'abagabo turavize umuntu wa Mariko avuze umuduri abantu nibamusonera baramuraba mengo ntacamaze aririmba ibintu byoshye ugasanga nkeshi imana Emmanuel umuntu yasize imiduri komeye gose twigisha ugasanga yapfuye abantu babona kumengo ntacamaze mugabo je bigenda bifatako ari umuntu akomeye gose abantu babajajuzi abajya bakinyi baninde abantu banditse ibiganiro bikino n'abantu bakwiye gusonerwa gose mugabo ingene barabwa barabwa umengo n'abantu ntacho bamaze umengo nta kintu kimya kimya bakoba no vuga ko bafise mugabo barakwiye gushigikirwa barakwiye tugira imana ko dufise leta nkozi mu Burundi hanyuma babarondere babafashe barabe ingene bashobora kwisunura gusumba ndaza kubishikako mu byo kumbore uhavuza kumbaza ndaza kubishikako kera ntibarabwa neza kiretse ibwami abantu bari batonye ibwami ko umuntu yavuze inanga yabayicaye iruhande y'umwami kubera ntiyari kongorera umuntu avuze inanga ntiyari kuryoherereza umwami yongorera umwami yabwiza kuba ari hafi yiwe kugira ngo yumve ibyavuga abo bantu rero bari bafise n'inka barabagabira inka kubera wari umuryango w'abantu bavuze inanga kiretse ku mwami gusa mugabo umwami yamaze gutanga tamwami tugifize mu Burundi abo bantu bace baragwa nko kumengo ntacho bamaze niki biratituka kubujyo nk'abantu bivuga amazina ngomba ndaguha karorero hariho umuntu w'umunyamwaro yitwa Gaspar Bayagana kandi ari gitega arivuga amazina yarubahutse aratujajurira aratubwira amazina aratubwira ingene abarundi bariko baricana 93 na 45 hano rufaranga bamuhaye hariho n'umutegetsi yamwemereye amafaranga kubera icyo cese yavuze ngo aho hari kera nkubitira kagahinda kagahindira mu mutima kunyote wa mahoro hano rufaranga baramuha gushika no munsi mu 2021 na karoda ringuhaye rero ingene bafatwa nabi ingene abantu no vuga ngo babajajuzi nkabajya bagira comedy umuntu arabarabukaminga n'abakehabwenge nabo barafasha ibintu byinshi cyane barazora mu mahanga mu za America mu za Canada mu za Australia ingene abantu bubashwe
bakandi bakorera amafaranga atari make usanga mu bantu bifise ari barimo cyane hama kandi rero kuri ico nyene ubunye turatangiye kubona abagabo babikora kandi bakabihemberwa turafise bakigingi nabandi benshi batanguye kuza kandi numwuga utanguye guhabwa agaciro kuko barabona yuko bishobora gushikana umuntu ahatari hato ariko kandi rero dusubira inyuma mu mateka tuganira kuvyerekeye umukenyezi n'umwigeme muri kazoza bavuze na runyonga otubyira uruhara rw'umukenyezi cyangwa umwigeme yakinye muri uwo mwuga muri kahise kumbure duhereye kuri inarunyonga nabandi
igene ibintu bimeze nguko neze na neza nuko abafasoni nti novuga ngo bari kure gatoyi mu ntango y'ubujajuzi abafasoni n'ukuri ntibari hafi na hafi kuko ntibareka ngo umufasoni novuga ngo avuge ijambo mu bantu kandi umuntu ajajura abwiriza kuvuga ibintu abagabo bose bumva n'abafasoni bose bumva rero ntibyashobora koroha arico gituma twahave turonka umugabo yitwa Samandari yajajura bakavuga bati Samandari yagiye ibwami bamuha imvuzo hanyuma nawe acyararondera imibindi 12 yuzuye imvuzo zibariza gemura ati Samandari wewe ntibikunda ni kubera iki ugemura imvuzo ati je nabonye arizo bampa nkagira ngo nizo bakunda mu yandi majambo Samandari yari umuntu ntiwumva turabigarutse ko byabinde samanda y'umujaju zi bakamuraba baramugaya bati muhimvuzo uwo akona kacaju rero rero tumaze kuronka samanda ari baciye murondirira umupfasoni baciye murondira umugore inarunyonga inarunyonga numuntu akomeye gose mu byajuro inarunyonga rero jewe sinda mukiri rubanza abandi bose bamucira kubera bavuga ko ari umuntu w'umushirashuzi igitabanga umuntu atagira gute inarunyonga n'umuntu akwiye gusonerwa mu Burundi inarunyonga n'umuntu numupfasoni yafashije ubujajuzi mu Burundi
icyo kintu turakibona cyane kandi ukivuge ko kuko iyo umugore agiye ahabona no muri iki gihe usanga bamwitaye majambo nyine ariko dufashe kumva ingene yashobye guseruka
inarunyonga ehe ndabira inarunyonga neza na neza kubaje narabigiriye uburonzi nibyo hari byavuga birimo ibishegu birimo amajambo ameze nabi kubera bena samanda urumva bace yabahubuza nyine samanda ari umugabo inarunyonga nayo n'umugore urumva nuko nyine bace bagira ibintu bidashoboka n'iki urumva nka samanda ari na inarunyonga bahuriye mu isengero inarunyonga samanda ati turabahanye inarunyonga samanda ati inarunyonga ati ariko nta soni ga samanda ari mu isengero hanyuma samanda ati none siwe we waje nga hari ibintu bya gutyo urumva rero inarunyonga hari habamubona kumengo n'igitabanga n'igishegu ntacamaze oya ajya mayagwa burya bujajuzi birya bijajuro turabikeneye kugira ngo twimare ipfa yo kuvuga ibyo tutovuze mu biganiro bya misi yose mupfazo nitanga ishaka ntusha kwaduka n'abana bawe ariho bari n'umugabo wawe ari hari ngo utabure kuvuga ngo inarunyonga ngo ibi oya mugabo muvuze muti tugomba tujajure muca mubivuga mugatwengaye mugatwenga mukeguka n'ukuvuga nibyo nyene nibyo bituma inarunyonga agira kamaro kubera aradutuma twikuramwo ingorane twari dufise kugira ngo tube beza gusumba no kuvuga izo ngorane zihere inarunyonga rero afise ikindi kintu ciza inarunyonga ikindi kintu ciza afise niki je hariho akajajuro kana akajajuro natangwe kumwiyumvira ko ndoza akajajuro inarunyonga bamubajije bati mbe inarunyonga wewe none ko uriko kuri kurihambisha abana ati ego urumva ati ntakundi ndi bugire none ninde yari kubampambisha mu yandi majambo inarunyonga kubera uko kuntu nyene nizongeso niki ndagutakiye abantu baramuvuye ko no kuvuga baheje kwerekana yuko imico kama y'abarundi barayihebye kuko badaheza ngo baheze inarunyonga naho yoba yari igishego naho yavuga ibitari byo yari umuntu abuze umwana baraheza bakaja kumufasha kumufuba nkico kintu ahantu natangiye kwimva ni eh kwa muri inarunyonga adufitiye akandi kamaro kuko aratwereka kubera nakajajuro kandi kavuga kati inarunyonga bamubwiye bati hapfuye inkumi ati ubonoze bati yo ni misoma y'urupfu hanyuma bati none ga inarunyonga ni kubera iki warize abana bawe bapfuye ati none ko je nari ndabareze je nyene ninde muntu nigeze kubona ngo aze kubamfasha yumvise nukuvuga nubuga kwa ubujajuzi bwerekana izindi ngorane abandi bantu bari bafise kumure bamwitaho bamufata nabi naho yuba yavuga ibintu bitari byo aguma yarumuntu rero umupfasoni iyo agiye muri ibyo bintu agatangura kuvuga ibintu abantu bose babona sino mu bundi gusa no ngaha usanga bamubona mengo arerura aracomotse kwibanga kuko mwebwe abapfasoni murafise irindi banga twebwe tubakenera ko guca bugufi kutigana abagabo ibyo bagira kubera abagabo hari ibintu bakora ugasangana ubugesera umupfasha nabigiyemo usanga bisa nabi gusumba mugabo ubujajuzi ikaye ni ibintu byiza cyane narabonye n'abakobwa bakina neza muri Rukundo TV babikina neza mugabo n'ubundi baca bafata nabi kuko na jewe kugira ngo abakobwa njobore kurengera ibyo bakina mbone ko bakina neza nuko mba mfise ubundi bwenge mu gukunda umugore yitwa Mukamunwa sindamukunda nk'umugore wanjye umugore wanjye ndamukunda oya ngomba kuvuga mu gukunda ibyo Mukamunwa yakina umubanyi niwe mujyango wa Sibazuri byarangora gose naumva ko ari umukinyi mwiza kandi abagore rero bacha bakina neza gusumba bacha bigira neza gusumba azora bwa mugore wo mu gihe tumwavuga ngo abikira Maria mawe nabahungu bose bagomba basubira mujya mugore nge navuga kuko abikina neza cyane kuko ajajura neza gusumba rero abafashoni barafise akamaro kanini muri uwo mwuga barakwiye no gushigishwa gusumba niko no uvuga
nivyo murakoze cyane none ubona uwo mwuga bashobora kuronkamwo ubuzima mubona bashobora kuzokwemegwa bagahabwa urubuga bagakina utwo tujajuro ku rugero rwaho bo bikuramwo umwuga ubahemba
byoshoboka nka kujya twaraye turonse ishure ry'imyuga nyine cyubahiro Petero nkuru nziza gibugendana mu ntara ya Gitega hoba ishure bijanye nibyo byo bavuza cyane kandi bagahimiriza n'abagore bakarijamu mbere bagatsinda na kaminuza hakagira naho barungika hanze aha muri Canada mbaye hari abantu biga kaminuza bakiga kujajura bakabyiga kandi babihera mu windwi mu 1910 mu 10 je mu 10 narigishije abanyeshure bagira ikintu bita improvisation no kuvuga bakubwira bati bakubwiye urupapuro rusa gutya gerageza kuruvuga ku bintu abantu batwenge umuntu atangura akavuga ku bintu bakamuha amanota iryo shure rero jewe ndipfuza ko ryojaho kare mu byo nipfuza kuzokora ibyo birimwo ndipfuza kuzogira ishure bijanye n'ikindi cy'abarundi kandi mu kindi cy'abarundi ubujajuzi buzaburimwo hamwe abantu b'abahungu bavyiga n'abagore bakavyiga hanyuma bagatera imbere uti none byo tunga abantu b'abafashoni none nami ntaka karuka Rukundo TV barabayeho kubera barakina udukino twinshi cyane hanyuma bagahembwa uko biri kose si menshi mugo barabayeho ibyo bintu bashaka gutunga abarundi n'abarundikazi abarundikazi cyane cyane kuko umupfasoni yari kirabikina bisa neza cyane n'ukuri Jason sinzi ngene nobikubarira umupfasoni yari kirabikina akabikina abishaka kubikina biraboneka biraryoje kubera umuhungu ngenda kwa karurero umugabo agiye kurondera umugore hanyuma gatangura kumubwira utujambo twiza ibyo biramenyereye ko abagabo bagira uko umugabo ari umugore atanguye kuvuga amajambo meza avuga ati nk'ubu jewe urya musore twohurana umubwira aya majambo urusanga biryoje gusumba kuko ntabyo wari witeze bica bituha gusugumba naho mvuga rero abagore abapfaso ndabahimirije rwose n'ukuri byiteho iteho ubujajuzi iteho kujajura kuko birababera bica bisa neza gusumba niko no kubwira
none abariko barakumva babitanguye cyangwa abanyipfuza no kubijamwo kandi babona batigenda bifitsemo umugisha koko uwo bahanurike
nibatera imbere niwagomba jewe sindabizi cyane si jewe n'ukuri jewe nizi ibintu by'amayagwa no vuga nti ibintu bijanye ni byese mugabo hariho umupfasoni yoba gomba gutera imbere akambwira ati Patrice hari kintu womfasha jewe sinoreka gufasha gukosora kumurugika ku bantu bashaka kumufasha hari abantu benshi tuzinanye ngaho hariyo ayi Bujumbura hariho navuze ngo Mr. Sam Changhe nundi yitwandika yemwe Kijingi hariho na nuwitwa Aransize River nabandi ndabazi abo noshura kubarungika ko nti uyu muntu murabe arafise impano yo kubikora kandi bo bikora neza n'abakukeyi bose bakinisha areresi bakinisha maninde boshura kubigira bagende mu gihe biga ingene bavuga neza noshura kubarungika mu gihe bakabakira bakabigisha hanyuma bagatera imbere niko no uvuga
nibaza ko wadufashije byinshi cyane mu gice cya mbere cy'iki kiganiro cerekeye umwigeme n'umukenyezi muri uyu mwuga turabishima cyane gose umutama ntafatiro Patrice urakoze cyane gose ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe
yego urakarambura kagwirira gahora ku ngoma mfashoni
ubandanye dufasha ku mateka y'igihugu cy'u Burundi kuko hariho byinshi dushobora kumenya hariho byinshi dushobora kunguka murakoze cyane gose
ego imana ni habwe icyubahiro yoyo intizubwo bwenge mfise hamwe nkabusangiza n'abandi
murakoze cyane
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Nkuko twabemereye muri iki gice cya kabiri, tugiye kuganira n'umupfasoni Thérèse Miburo. Thérèse Miburo akaba ari umurundikazi aba mu gihugu cya Australia mu mahanga, niwe mutumire wacu. Akaba ari umurundikazi agira ico bita utujajuro, n'umujajuzi, akaba nikora n'ibindi byinshi aza kudusigurira muri make. Reka twakire umutumire wacu mfasoni Thérèse Miburo, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Oriane.
Kumuko twabivuze, murakora utujajuro, benshi baramaze kukubona ku mbuga ngurukana bumenyi kuza Facebook, kuza WhatsApp na Instagram na handi, uri kuratwenza abantu kandi bakabikunda. Reka dufata kanya twumvirize kamwe mu tujajuro abantu baheruka kubona mu minsi ya hera, aho bari kuratwenza abantu mu munsi mukuru. Yari umufasoni Thérèse Miburo ariko aratwenza abantu cyane mu munsi mukuru. Thérèse, aho banza ukatubwira ingene byari bimeze uwo munsi mukuru, cyagutumye ugenda kwerekana cyangwa kubwira utujajuro abantu bari bari muri urwo rubanza, byari bimeze gute?
Wari umunsi mukuru w'umwaka mushyashya hano muri Australia, aho turi turakunze guteramira hamwe. Uyu muryango wari wadutumiye bari basanzwe bafise n'umunsi mukuru wo kubarungi wo kubazanira buzukuru. Hanyuma rero kubera bamenyereye barakunze kumbwira ngo uyu munsi uratujyajurira, uradutera udukuru. Nuko vyashe.
Tusubira inyuma gato, Madame Thérèse Miburo ninde? Turumva ko uri umurundikazi uba muri Australia, watwibwira ukatubwira ibindi byinshi kuri wewe uwuriwe.
Ego, je nitwa Thérèse Miburo, niyo mazina y'abavyeyi kenshi bavuze nivuge cyankunda kwivuga nti nitwa Thérèse mukunda abantu nyise mutima uke nuba wihenze nzira kubesha kuko hakunkundira ko nkubesha zunyangire ko ndakubwiza ukuri kuko kuri guca muziko ni gusha nkunda kuvuga mwabigize umwuga na karengo ntirivuga uko zari vuguririze kuko uri nzi n'uwagize ijambo kandi hakunikwa n'ijambo zunigwe n'uri bwi kuko ijambo ntigigera ribura ahubwo ribura uri vuga. Ni Thérèse mukunda abantu, umuntu w'abantu akunda ubuntu kuko bisubuntu abafise abantu ubuntu ubuntu abahuza abantu n'ibintu kandi ahorana intuntu. nakarengo gutunga siko gutunganirwa ariko imiringa nabagenzi aho rero mba nivuze izina ryanjye hanyuma rero ndi umubyeyi ndubatse mfise abana bane mu buzima busanzwe naho nsanzwe ndi umwigisha akazi mu mashuri yisumbuye hano muri Australia nigisha ibiharuro hamwe n'inyabwonko informatique information technology ego pe hanyuma naje muri Australia mu 2007 naje nk'impunzi murabona ndahamaze igihe kitari gito
kirekire cyane kandi turumva yuko uri umukenyezi uri muri twinshi urakora urigisha ukaba ukagira utujajuro urarera abana ivyo vyose ubitorera umwanya gute kugira ngo ushobore kubikora vyose kandi ugumane umunezero canke uko gutwenga tubona twumva no mu masanamu ya video dukunze kubona kumvuga ngo rukana bumenye
ndagerageza mu mwanya mutonya ndo nka ngerageza kuronderera umwanya kimwe cyose novuga nti nk'ivyo kujajura gutwenza sinkunze kubikora buri gihe ni ibintu biza rimwe na rimwe nka rimwe mu ndwi dufate urumva rero ibyo ntibitwara umwanya mwinshi ariko nabonye cyane cyane ni ukuba ubiha umwanya ukumva ubikunze ego
none nka kujya wivuza amazina uko kuntu uvuga utujajuro ni ibintu wize cyangwa ni ibintu byakujemwo wasanze ubifisemwo impano umugisha byaje gute
novuga nti n'ibintu nisanzemwo kubera kera bambwira ko ndi umuntu atera inkuru nari umuntu akunda kugira udusoni isoni mugabo mu bantu menyereye nkabatera inkuru bagaseka nyene bikaba mwene ibyo bakavuga ngo ndatera inkuru mugabo ahongereye muri Australia abantu baraza ko turaba muhira tugatera inkuru nk'abatera inkuru batangura babikunda bambwira ngo ni byiza rero niho nigira umugambi wo kuziga narabyizeho gatonyi hariho ivideo nkora tujajuro mu Cyongereza niwo munsi wari graduation hanyuma rero abantu barabishimye nabisize kuri Facebook na YouTube barabikunda ivyo vyose navyo ntaho nabyize gusa ndibuka ko twiga amapoeme mu Gifaransa mugabo nkibuka ko twiga n'ivyese rimwe na rimwe nagiye mfata anganya hari gihe asanzwe azi vyese neza ashobora gusanga hariho nkeka nk'utwomburamwe mugabo naho navyize cyane
ariko kandi turabona yuko umaze no gukina utujajuro imbere y'abazungu imbere y'abanyamahanga turavye kumvuga ngo rukana bumenyi none navyo nyene ni ibintu bipfuza kuzokuramwe umwuga canke kuzotangura kuronkamwo kumbure kitu kidoge nkuko bavuga amafaranga ukabikoreramwo ukabironkamwo amafaranga
ego me kubera mu kirundi bavuga ngo duke twanka mugisho urumva yere bizanye nkaga gahimbaza muski urumva kari ibintu byiza kubera kandi ndabikora ndabikunda
none mu bisanzwe uravye igihe bimazemwo n'igihe kumbure byagufasha kugira ngo uje kumbuga ngo rukana bumenyi ubona ushimika cyane kuvyese canke kutujajuro ikintu ushimika ko cyane cyane iyo uri kurakora amasana no tubona ku mbuga ngo rukana bumenyi biba ari ibihe hama ubutumwa uburi kuratanga akenshi buba ari ubutumwa bumeze gute
Okay, mu bisanzwe ibyo nshimikaho cyane ni ibi byo kujyajura no gutwenza mugabo kenshi kubera nkora icyo bita stand up comedy useka abantu ubona rero iki gihe cya corona cyaratumye atabantu bakoranira hamwe ari benshi bica bituma ni umwanya munini nawo ndawushira ku byese mugabo navyo ndabiha umwanya ushaka nko kungana hanyuma warubajije uti ubutumwa bigenda gute kenshi nkorera ku butumwa bwo mu buzima busanzwe hari gihe cyane nko mu byese niyumvira iciyumviro nkaca ntangura kucandikako cyangwa n'umugenzi akakimbwira hariho iki icese nanditse yuko uwase guhetwa n'umujyango ahetwa n'umujyango no vuga hicyo cyimviro nagihawe n'umugenzi rero bibana n'ibyiyumviro by'ubuzima busanzwe
uwo ba wari warashize ku mbuga ngurukano bimenye kuri YouTube kuko turabona ko hariho imwe wari wambaye imvutano yo bari yo video tubona
icyo ni cyese cy'abakenyezi kivuga mu rakabura nikaboneke nariweje ukuntu abakenyezi babitanga cyane bakora mu miryango utuntu n'utundi bimpa ingufu zo kwandika icyese cyo kubakeza kubera nabonye ibyo bakora ari bitangaza
reka turabe cyane twumvirize icyo cyese wanditse ku bakenyezi
Nangiye kandi kubahikaze nk'uko mubimenyereye uyu munsi urabona bazaniye ikindi cyese gihayagiza abakenyezi. Cyese cyitwa kiti mukenyezi urakabura ntikaboneke. Kibibatse nk'izuba riserutse uzurinda ushengera atagututse kuko wa muturagize Imana kubyutse. Udusosera gusumba umutsama udukomeza gusumba n'abarimutse. Ni wowe nyaga mutima w'urugo uri kiremesha mu muryango. Uko vyamye kuva no mu ntango urakabura ntikaboneke kubo wibarutse urumwe muri benshi ku isi ariko abaho basumbira isinzi ry'abari kuri iyi si kiraho uba ubengerana nk'ikirengarenga kandi ntibite kuba gutwenga kuko ubutse icyatukina yamavuga ngo arabivyo bikebe byayo akibagiza ko ari bwo bwiza nyabwo bwayo mukenyezi nkunda nkundira ngo ayagize n'abari kurebaza ibyo mvuga si ugushikuza kuko ntawe utazi ko ibyo ukora ari byiza imana nyashimye ko witwa umurundi gusa yaguteye iteka ryo kwitwa umurundi kazi kuko wavukanye akazi ivutse uri umunyafurika w'umunyafurika kazi waba umuzungu ukaba umuzungu kazi waba n'umwarabu ukaba umwarabu kazi kuko twese ku isi tuzi kuri umukozi ibyo nkubwira ubishyire ku muzirikanye kandi ubifatane agaciro wibuka ko imbuto y'umugisha yamuka ku giti cy'umuruho urababara ngo tuvuge hari nawe wasize ubuzima ariko aho uri hose uduhoza ku mutima iyo tubaye abana babi turi abawe twababeza ngo turi abadawe ariko ntibigera wirangiriza ko turi abawe kuko uzi neza ko turi ingabire wahawe urarira ngo duseke urabura ngo turonke uraburara ngo duhage shonyanga shakomanga ushimwe na bose kuko ko biri kose turi umukenyezi gusa uri umuvyeyi uri umurezi uri umubanyi uri umuvukanyi uri umwamikazi w'abakunzi n'abakuzi kandi gisumba byose urakabura ntikaboneke murakoze iki cyose mwagiteguriwe kandi mushikirizwa na Tereza mukunda abantu umumararungu n'umuremesha kiyagowani mukaba mwakunze kino cyose mugisangiza abantu
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mfaso ni Therese Miburo. Uwo mwuga urawukunda uzobandanya ukora no muri kazoza.
Ego ndafise ihangiro ryuko nzobikomeza kandi nohimiriza n'abandi bakenyezi ko bokorera ku ngabirano bafise simpaka byo kujyajura byo kugira gute ikintu cyose ukunda ukironderera umwanya naho uba muto kubera nicyo gituma ugira uwo munezero usanganywa ugufasha no gukora ibindi.
Urakoze cyane rwose Madame Therese Miburo, turumva ko akanya mufise ari gakenya ariko reka twumve ikindi cyese mufaso ni Therese aheruka gusohora ku rubuga ngurukana bumenyi akaba yacise reka kwiyanka.
Ndabaye ikaze mu cyese ni senti reka kwiyanka.
ewe muteze inka reka kwiyanka reka kwikoroga ngo wisiga mukorogo ni nko kwita mu kinogo reka kwikunda wakaza wibuza byiza byakazoza ngo ukunde ukunzwe kuko uwashatse kuguta ntumurinda gutata muteze inka wanjye rega niyiraburika mwaye wanka kwirabura byose ukaburuka ruhira kubura tibagiye n'ibigwa rushobora kwikwegera igikuru n'amahoro naho wakwisiga gikoto erega mama w'umukondo nturinde kwita mugondo kuko umukondo utibiye ntubuze umukobwa kugogwa nawe yo bari hagikobwa kandi wahicenda ugatora indwi n'akarengo umugabo mwiza si ubwiza agaciro ahubwo n'ubwo agaciro murakoze yari Tereza mukunda abantu nyise mutima ukeye ntuba wihenze nzira kubeshya nkakunda kuvuga nk'uwabigize umwuga n'akarengo ntirivuga ukuze rivuga urizi kuko urizi n'uwagize ijambo kandi hakunigwa n'ijambo uzunigwe n'uburi bwiye nkunda kandi gusetsa kuko gusetsa n'ibintu byanjye nasanze bitanga amahoro mu mutima kandi bigatuma umuntu ahorana umutima ukeye ndi Tereza mukunda abantu umuntu w'abantu akunda ubuntu kuko ufise ubuntu abafise abantu ubuze ubuntu ababuze abantu n'ibintu kandi ahorana intuntu nakarengo gutunga siko gutunganirwa ariko impinga n'abagenzi murakoze ndabifurije guhorana umutima ukeye. Mwica chivugo na wahai chochese harimwe iyo majambo amwe amwe yosanga gora bamwe bamwe muteze inka nk'akarorero ni izina ry'ikirundi baha umukobwa kenshi na kenshi umukobwa mwiza nkawe risigura yuko uwo mukobwa bamuteze inka bazomukosha urumva rero ukuri kose uri wewe kandi wikunde nawe uri muteze inka ureke kwiyanka reka kwikundwa akaza wibuza byiza byakazoza ushobora kuguma ukora ibintu wikundwa akaza wiyononera ubuzima ngo ukunde ukunde kubera uwashatse kuguta ntimurinda gutata umuntu iyo yashatse kuguta cyangwa atakigukeneye ntimurinda kuba intambara cyangwa habi ingorane arashobora kuvuga ati ndabivuyemo akaguta mutarinze no gutata rero wewe urimenya ukikunda hanyuma kazoza kawe ntukonone ngo urikura kerageza kwikundwa kare muteze inka wanje rega niyiraburika mwayera bakunda kuvuga mu kirundi ni inka naho yirabura ikamwayera yaba ni ifise amabara ikamwayera igikuru si the outside inyuma igikuru ni muri wewe umaze kwitahura ukikunda n'ibindi birata erega niyiraburika wanka kwirabura byose ukaburuka ruhira kuburara utibagiye n'ibigwa rushobora kwikwegera ushobora kwa nka kwirabura ukiyonona hanyuma ugasanga wikwegeye n'ibindi bigwara ugasanga bikugiriye ingorane igikuru n'amahoro naho wakwisiga gikotoro igikuru ni kuba ufise amahoro muri wewe naho wakwisiga gikotoro gikotoro ni bya bivuta bikomanta umuntu yisiga bakunda kwisiga ngo ni bya bakecuru wewe ufise amahoro katwirambika ko nkuko nabigize ugumusa neza nta ugucisha mwigisha hanyuma kandi erega mama w'umukondo mama w'umukondo ni jambo ababyeyi bakoresha mukwerekana urukundo bafitiye abana babo ni nk'uko novuga sweetheart mu Cyongereza erega mama w'umukondo nturinde kwita mugondo ibyondo abantu benshi barabizi witaye mu byondo wasa neza uvamo usa nabi kuko umukondo utibiye ntubuze umukobwa kugogwa bashaka kubusigura bati ubwiza bw'umukobwa cyangwa ubwiza bw'umuntu uwo ari we wese ntibutuma atagira ibibazo waba mwiza waba utari mwiza cyane uretse ko twese turi beza ntibituma utazogira ibibazo umuntu wese agira ibibazo kubera umukondo utibi ni umukondo ubumeze neza nyene urumva uratomoye ubutandukanye n'iromba riba rimeze nk'uko rero ufise umukondo utibiye ntibisigura ngo ntuzohura n'ibibazo nawe uzoburi mwiza rero igikuru ni wewe kwikunda ibisigaye bizozira kandi ngo umugabo mwiza suguha iby'agaciro ahubwo n'uguha agaciro umugabo mwiza suza akugurira V8 ndazi BMW numvise ngo ni be my wife n'uguha agaciro akwereka akamaro kawe akagukunda ukuri kubera niyagukundira ukusa n'ukugize gute uzosaza ugira iminka nyari azoca agenda mugabo nagukundira wewe ukuri nawe wamaze kwikunda bizokugirira kamaro nico gituma bavuga bati wankicende ugatorinda ushobora kwahubwo bwiza ufise bwamara kononekara wamara kwikwegera n'ivyo bigwara ukacusanga usubiye inyuma n'ukuvuga wanka ibiringa ugatora ibiringa rero imbere yuko ivyo ufise ivyo ririra nivy'abandi bari ivyo rirana nivy'abandi baririra wewe ufise ivyo ufise ukabishima nugera no kubindi uzobishima ariko nutangura ugaya ivyo ufise nubundi uzobigaya vyo bavyiza ubikunze utarabivura fuko on connaît la rero de sa mère après qu'elle est morte wakunda kumenya kamaro ka mama wawe ari ukutaka umufise nturindire ngo abanze agende mukundu bisigura yuko ivyo ufise navyo bikunda ubuki bifise bitaragenda ciao
urero yari madame Therese Miburo mucese yise reka kwiyanka ku mbuga ngurukana bumenyi
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
akajambo kanyuma dusozera muri make uwo hanuriki abakenyezi n'abigeme bariko baraja muri uwo mwuga nk'uko bivuze akajambo kanyuma
no bahimiriza kutitinya icyakimwe ikindi nacyo kwimenya hanyuma ugakora ibigushimisha no vuga nti icambere ubwoba kwikura mu bwo kandi no shimira namwe Oriane ndabashimiye byimaze yo kuba mwatugize abatumire banyu ikindi nacyo ndabazi kuva kera muri ejo bitebe na Joyeza mwaratubereye icyitegererezo turabona ko abigeme abakenyezi bashoboye novuga nti n'abandi borabiraho gikuru nuko umenye icyo ushaka kubera ubuze icyo ashaka ntafata icyo abonye
murakoze cyane rwose aho muri Australia mu gihugu cya Australia madame Therese Miburo turagushimiye cyane ku kanya uhaye radio ijwi rya Amerika twizera yuko muzokongera mu kagaruka nitwongera tukabatera ka moti garuka tuwongere tuganire
murakoze cyane nzobigira nta nihe na engage
murakoze muse mwiza
nam make beats on the beat
I could be your vodka in the heart. kurwanya laha.
These things I see you've been doing, I like it, baby, how you're moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, it can't be calling myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the moody, you can stay for longer. Putting on me how you did the moody weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy.
Oh, man, 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 man,